Siri, Mesut Amerik. Ijwi ry'Amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse mwese nshuti muduteze amatwi mu gitondo cyo ku munsi wa gatatu tariki 17 y'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2022. Muri iki gitondo muri kumwe nanje Fidel Niyongabo. Amashyirahamwe agwanya ruswa no gusesagura amatungo ya leta mu Burundi asaba inzego nshya zigiye kujaho kuba maso kuko hari abashobora kubaca mu ryahumye bagahita basahura igihugu.
Turasavye rero abantu bose bashobore gukinga ntibibe na duka twari dusigaye kuko bagomba kugenda bateruranye n'inzira koga bakonje ikigega.
Ubundi Gabriel Fili ayoboye Oricome ishyirahamwe ishinzwe kugwanya ruswa n'isesagura ry'amatungo ya leta.
Twagire rero n'ubundi dusaba abenegihugu babandanye bashikiriza amakuru uwo mugwi mbere banarushirizeho kugira ngo ubutunzi bw'igihugu bukingirwe mu bisata byose cyangwa ubwanyurujwe bugaruzwe.
Uyo nawe ni Elize arongoye mugwi ujejwe gufata no gushikana imbere y'ubutungana abategetsi bagenda banyuruje amatungo ya leta imbere y'uko barangiza manda zabo mu Burundi. Amakuru radio Ijwi rya Amerika ikesha umugwi ujejwe gutegura amaziko ya Perezida Nkurunziza n'ataratangazwa ku mugaragaro nuko ikibanza kiri Gitega arico coba kiriko kirategurwa gushingurwamwo Perezida Nkurunziza. Naho mu Rwanda umugambwe waranira gukingira ibidukikije na Democracy Green Party usaba Perezida Paul Kagame udashira umukono ku itegeko ryemera iyubakwa ry'ikigo cy'ingufu za nucléaire mu gihugu. Imbere yuko dushika kuri izo nkuru reka tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Aloyce Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino dufitiye muri aka kanya. Aloyce,
urakoze Fidel. Umushyikirizamanza mukuru wa CPI avuga ko atakimutera ubwoba inyuma yaho Perezida wa Amerika Donald Trump ategekeye ibihano kuri sentare ishaka gutohoza ku byaha byo mu ntambara byaba byarakozwe n'abasirikare ba Leta Zunze za Amerika muri Afghanistan. Fatou Bensouda yabwiye Ijwi rya Amerika ko atazodohoka ku cyo iyo sentare yiyemeje cyo gucira imanza abakoze ibyaha byo mu ntambara. Trump ku munsi wa kane yategetse ibihano by'ubutunzi no guhagarika ingendo muri Amerika ku bakozi ba CPI n'imiryango yabo. Umushikiranganji wa Amerika ajejwe ubutungane William Barr yatangaje ko ubushikiranganji arongoye bufise ibyemeza ko iyo sentare yaranzwe na ruswa. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'amakungu wa Amerika Mike Pompeo nawe yashikirije ko Amerika itari muri iyo sentare yongera nagabisha ibihugu bya Buraya bicuditse bihurikiye mu muryango wo kwivuna umwansi hamwe wa OTAN. Abagabisha ko nabo bashobora gukurikiranwa n'iyo sentare ku byaha byo mu ntambara bakoze muri Afghanistan. Perezida wa Mali Ibrahim Boubacar Keita yashikirije kuri wa kabiri ko Somalia sise atavuga rumwe n'ubutegetsi yari yaranyurujwe mu kwezi kwa gatatu n'abantu bitwaje inkoho ari muzima. Perezida yashikirije ko leta ifise ivyemeza ko sise akiriho inyuma y'amezi anyurujwe. Yemeza kandi ko azi abamutwaye kandi ko vuba azoboneka. Sise arongoye umugambwe Union pour la République et la Démocratie yigeze kuba kandi n'umushikiranganji w'ikigega cya leta kandi yaraharaniye ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora. Abajeje umutekano bamye bavuga ko bakeka ko yanyurujwe n'intagondwa z'abayisilamu zishibikiye ku muhari wa Al-Qaeda. Urunani ruhurikiyemo abaganga muri Nigeria rusaba leta kubaronsa ibikoresho byo kwikingira umugera wa corona hamwe n'akarusho ku mushahara kuko bavura abanduye COVID-19. Bagabisha ko bataronse ibyo basaba bazobandanya imyigaragambyo yo guhagarika akazi batanguye ku munsi wa mbere. Dr. Aliyu Somboka arongoye urwo runani amesha ko abaforoma bakurikirana abarwayi ba corona nabo bazohagarika gukora mu gihe leta itoshitsa ibyo basaba mu ndwi zibiri. Abaganga bashika kuri 10 baramaze kwicwa na COVID-19 muri Nigeria. Somboka avuga kandi ko abaganga bashika 200 bapimwe bagasanga baranduye uwo mugera. Umushikiranganji wa Nigeria ajejwe magara y'abantu yashikirije ko gushika ku munsi wa mbere abantu bashika 16,600 barenga banduye uwo mugera n'amajana 44 bamaze gupfa. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump yateye umukono ku itegeko ry'ibigiye kuzohindurwa mu gisata cy'igipolisi. Ni mu gihe igihugu kikiri mu myiyerekano iyamiriza ubwicanyi n'ivangura rishingiye ku rukoba bikorwa n'igipolisi ku birabure. Trump yashikirije ko aya mategeko azotuma igipolisi mu gihugu cyose gikorana ubuhinga bwo ku rugero rwo hejuru mu gukorera abanyagihugu. Avuga ko abapolisi bazokwigishwa ubuhinga bwo kudakoresha ingufu zirenze mu guhangana n'inkozi z'ibibi. Muri iryo tegeko, Trump ntacyo yavuze ku macakubiri ashingiye ku rukoba aranga abapolisi bamwe bamwe, kimwe mu byo abari mu myiyerekano mu gihugu basaba ko cyo hinduka. Umukuru w'inama nshingamateka ya Amerika Nancy Pelosi yashikirije ko iri tegeko rya perezida atangufu rigira kandi riterekana ibyo hindurwa ku butungane bworohereza bamwe n'ubwicanyi bukorwa n'igipolisi birabure.
Urakoze abayisi ku makuru uhejeje kudushikiriza. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi, aho amakuru Radio Ijwi ry'Amerika ikesha umugwi ujeje gutegura amaziko ya Perezida Nkurunziza, naho ataratangazwa ku mugaragaro ari uko ikibanza kiri Gitega coba arico kiriko gitegurwa gushingurwamo Perezida Nkurunziza. Inkuru y'Ijwi ry'Amerika ryifashishije abakunzi bayo musomegwa na mugenzi wacu Desire Hatumimana ari mu Rwanda.
Icyo kibanza kiri muri quartier ya Musinzira ku ibarabara bita rya Muyinga, ahari hategura icibutso c'umugwanyi yaguye ku rugamba mu gatondo ko ku munsi wa kabiri. Inyubakwa ziri muri icyo kibanza zareko zirabomogwa, abandi bahinga mu by'ubwubatsi bapima neza icyo kibanza. Ivyo bikorwa byari bihagarariwe na Jean Bosco Ntunzwenimana, umushikiranganje ajejwe inyubako n'ibikorwa bya leta. Amasoko y'Ijwi ry'Amerika yasiguye ko hagaragaye kandi Zefire Maniratunga ujejwe gutunganya ingendo no kwakira abashitsi b'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza, ari na warongoye umugwi ujejwe gutegura ishingurwa ryiwe. Abakozi bakuru bakuru b'iperereza ry'u Burundi ibihanganye mu gipolisi bagomba bakurakuranwa muri icyo kibanza, biboneka ko kiriko kirategurirwa ikintu kidasanzwe. Uko umwanya ugenda, abakozi n'abajejwe umutekano niko biyongera muri icyo kibanza, ubona ko bakeneye ko ibikorwa byihutishwa. Nta mutegetsi n'umwe arashima gushira habona ibikorwa bariko barategurira kuzokorera muri icyo kibanza. Ivyo bimeze gutyo mu gihe hari haheze iminsi havugwa ko hari ikibazo cy'aho bazoshingura Perezida Nkurunziza. Amwe mu makuru ava mu begereye umufasoni wiwe avuga ko umuryango wiwe ushaka kuwabo yoshingurwa ku kirimba ciwe kiri Imwumba mu ntara ya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi ahasanzwe avuka. Yamara Ijwi ry'Amerika ntiturabasha kuyatohoza neza. Iyindi migwi ibiri igizwe n'ibihangange by'umugambwe Sende David de Perezida Nkurunziza asanzwe abereye imboneza y'amaho, bamwe bifuza ko yoshingurwa ku kirimba citiriwe umwami Ntare Rugamba kiri Bujumbura ku mugomo mukuru w'ubutunzi. Uwundi mugwi muri ivyo bihangange nawo wifuza ko Petero Nkurunziza yohambwa igitega ku mugwa mukuru wa politiki. Kugeza ano mango Ijwi ry'Amerika ntiramenya neza ryari ikiziga cya Petero Nkurunziza kizoshingurwa.
Tukiri mu Burundi, abagwanya
batambaye kugira ngo basahure igihugu n'abanyagihugu, turasavye rero bose bashobore gukinga ntibibe na duka twari dusigaye, kuko bagomba kugenda bateruranye n'inzira koga bakonje ikigega, kuko amakuru twaramaze kuyaronka ko ivyo bintu biriko biraba, kuko bazi ko haje umukuru w'umushasha ashobora kudasubira kubizigira. Turasabye rero amategeko akurikizwe, hubahirizwe igihugu n'abanyagihugu, bareke gusongera isibe, kuko igihugu cacu kigeze aho umwasi ashaka mu bijanye n'ubutunzi kubera ubukene buturembeje.
Iryo shirahamwe rihamagarira umukuru w'igihugu mushasha Evariste Ndayishimiye agiye kurahira ko yofata ibintu mu minwe kugira ngo abategetsi bazorangize amabanga yabo bagende berekanye ubutunzi bafise nk'uko bitegekanijwe mu ibwirizo bashingiro.
Mu ngingo ya 95 y'ibwirizo bashingiro rishasha ivuga yuko abasuku bacu bategerezwa kwerekana iyo bakuye ubutunzi binje mu mabanga yabo. Aho rero ni guhera kuri musitanteri kuduga ku muntu wese yashizweho n'itegeko ry'umukuru w'igihugu. hanyuma kandi n'abantu bazoza gutwara kutubera basuku ejo bumve yuko bafise iryo tegeko cyo kwerekana ubutunzi bwabo baronse batarinjira mu mabanga nubwo baronse bayavuyemo kanyuma abatavyerekanye bahanwe bigira kwa kamaro nuko ubutunzi bwari kuja mu minwe y'akagwi k'abantu bakeyi buca busaranganywa hagati y'abarundi bose ico twita mu gifaransa la distribution des ressources
kubwa urikome abogende banyuruje amatungo ya leta boba basongere yisibe kuko ubutunzi bw'igihugu busanzwe bwarasubiye inyuma cane mu mpera z'umwaka uheze harashizweho umugwi ujeje gufata no gushengeza abategetsi bagenda banyona ya matungo ya leta imbere yuko barangiza amabanga yabo imbere yuko amatora heruka aba uwo mugwi warashize habone cegeranyo ibujumbura uvuga ko mu mezi atatu aheze umaze kwakira amadosiye arenga 70 y'abategetsi bagirizwa ko bagerageje gusiga banyuruje amatungo y'igihugu Elizendaye asanzwe atwara sentari gwanye biturire ku rude compte ni watwara uwo mugwi
abatari bake baramaze gutanga makuru y'abanyuruza canke bihagira ubutunzi bw'igihugu bishimikije amabanga ico gihugu nyene cabashinze hakaba ari mu bisata bikurikira inyuruzwa canke ikoreshwa nabi y'amafaranga ya leta amadosiye 18 aramaze gushikira umugwi inyuruzwa y'imiduga ya leta amadosiye 4 inyuruzwa canke ikoreshwa nabi y'amafaranga y'amakoperative sangwe amadosiye 10 igurishwa y'ibitara vya leta amadosiye 18 yarashikiriye umugwi igurishwa canke itangwa rinyuranye n'amategeko y'amatongo ya leta amadosiye 15 atu bijanye n'amasoko ya leta mugumaze koronka amadosiye 8 mu gusabura abanyagihugu babagurira ikaba ku giciro kiri munsi y'icyo leta yashinze amadosiye 3 yarashikiriye umugwi mu gisata c'ubutungane naho amadosiye 5
hari n'ibindi bisata uwo mugwi umaze kumvamwo akamoto ko kunyuruza amatungo ya leta naho utarafata abavyagirizwa
ariko rero hariho ibisata vy'amakori n'amatagisi ubutare n'agataka hamwe n'ikoreshwa ry'amafaranga y'agaciro umugwi wikeka ko bashobora kuba nahone haberamo kunyuruza cyangwa kuyagira ubutunzi bw'igihugu mugaba akaba atamakuru ahatangwa reka no mu bushikiranganje no mu mashyirahamwe ya leta amakuru ahatangwa si menshi ubuho hariho n'ibishasha vyaje ngo twatumwe nabo hejuru cyangwa ngo turi muri system twagire rero n'ubundi dusaba abenegihugu babandanye bashikirize amakuru uwo mugwi mbere banarushirizeho kugira ngo ubutunzi bw'igihugu bukingirwe mu bisata byose cyangwa ubwanyurujwe bugaruzwe twagira dusubire duhumurize abazotanga inkuru bose ko bazoguma mu ibanga tunabamenyesha ko uzotanga inkuru ifasha mu kugaruza itunga ry'igihugu azoronka agashimwe
amamazo Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu mushasha agiye kurahirira amabanga yiwe yemeje ko ku ntwaro yiwe azogwanya bakaboko n'abasesagura amatungo y'igihugu Pierre Clave niyo nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
urakoze Pierre Clave kuri iyo nkuru tuve mu Burundi tuje mu Rwanda aho umugambwe uharanira gukingira ibidukikije na demokrasi mu gihugu Green Party usaba President Paul Kagame kudashira umukono ku itegeko ryemera iyubakwa ry'ikigo cy'ingufu za nuclear mu gihugu nguko ryatowe n'inama nshingamateka mu kiganiro Frank Habineza ayoboye uwo mugambwe yagiranye na mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma yavuze ko ico kigo kizokonona byinshi kurusha ibyo kizokiza atangura asobanura impamvu umugambwe wiwe watoye oya mu gihe cyo gutora iryo tegeko
kubera ko tuzi neza ingaruka n'ibigo bya nuclear aho biri hose ku isi uko bigenda icyambere bisaba amafaranga menshi cyane kujya mu byubakwe kandi urebye bihe by'igihugu sinzi ko bizashobora kujya mu gishoro kwiyubaka kuko hari n'ibikoresho bikenewe guhaza miliyoni nazo zirahenda cyane kandi nazo za miliyoni nazo zifite ingaruka mbi ku buzima bw'abantu kuko zifite imitaradiyasiyon ziturukamo bitunuka bikajya ibihaha by'abantu mu Rwanda bakabihumeka bikaba yabateza indwara zirimo za kanseri n'ibindi kandi bikaba bigera kure cyane ikindi kandi tukareba imyanda yava muri icyo kigo ivuga ngo ibyo baba bakoresheje iyo bivuyemo buri gitsi imyanda kubona aho ubishira ni ikibazo kuko nk'ubu mu Rwanda dufite ikibazo cyo kubona aho dushyira amaordinateri izi za mudasobwa iyo twazikoresheje biragoye cyane kubona aho bazabibona aho babijugunye bamaze gukoreshwa ni ukuvuga ngo ubu noneho nk'iyo myanda dutuzaho itashirwa kandi imyanda mibi ishobora kubikwa imyaka ijana itarabura noneho ikibazo kindi ibyo bintu naho wabicukurira mu butaka ukabishyiramo bihita bigenda bikangiza amazi ari ikuzimu amazi ari hasi mu butaka bikayangiza ni ukuvuga ngo bikagira kure kuburyo abantu bose banywa amazi bashobora kunywa amazi arimo uburozi noneho tukavuga ati ibintu byose ko bifite ingaruka noneho biriya munsi bigize ikibazo bigaturika ikaba akisida yabyo twakora gute twabigenza gute kuko urebye amasezerano yigeze gusinya umwaka ushize ajyanye n'uko igihugu cyafashwe haramutse habayeho akisida ya nikeri
Ibyo bintu nkurikije ukuri mubivuga ni ibintu byumvikana nk'ibiteye ubwoba cyane kuki muri babiri gusa mutora oya
nacyo twagarutseho itangazo twatanze bano bakoze umushinga bagaragaje gusa impamvu iriza gusa hanaho nta hamwe bigeze bagaragaza icyo bita disadvantage cyangwa se ingaruka mbi ni ukuvuga ngo bahumye twavuga ko bahumaga abantu mu maso babereka ngo nitukora nikireri tuzateza imbere ubuhinzi tuzateza imbere kwa muganga tuzakora iki ariko ntibagaragaze ngo hazabaho n'ibi twumva yuko icyo cyabaye ikintu kitari cyiza mu bateguye uwo mushinga w'itegeko kuko ntabwo bigeze bagaragaza ingaruka mbi ku buryo twizera yuko nari kwizera yuko bagenzi bacu bandi iyo bari kumenya neza ingaruka zajyo zose byagaragaye kuri uyu mushinga nibura nabo bari kuba babitsindaho bagatora ukundi ariko sibizi ko twebwe kuri ishyaka ryacu n'ubundi tuhanira demokarasi ariko twarengera ibidukikije niba tuba ibintu bijyanye n'ibidukikije tubitaho kubimara kuko turabona itegeko cyangwa se ikigo cya mitiweli gishinga mu Rwanda kuko n'ubundi abantu kubitwara kizashingwa kizagira ingaruka itari nziza ku bidukikije no ku banyarwanda ndetse no ku isi yose
uti bamaze kuritora n'ubundi icyo kigo kizashingwa mugiye gukora iki mu ishyaka ryawe kugira ngo mugerageze kurengera ibidukikije uretse gusa gutora oya muzatera agati mu ryinyo mugumaho
hari byinshi byakorwa ariko icya mbere gikorwa ni uko twicara perezida wa repubulika kuko niwe usinya ku itegeko bwa nyuma ubu itegeko rivuga mu nteko ishinga amategeko risinywa na perezida wa repubulika bwa nyuma akarisha mu igazeti ya leta ubuki twamusaba ni uko yashishoza kugira ngo yo kurisinya yo kujya mu nteko ishinga yo kujya mu igazeti ya leta ubu n'ibindi bitaramenyesha igihe cyose kigeze
ariko se bwana Habineza ibyo bintu uvuga ko ntekereza ko nabagiye gukora iryo tegeko babizi kugira ngo abantu barijukiwe nako kaga umaze kubwira abumva radijwi rya Amerika utekereza ko baba barashishikajwe n'iki kugira ngo bakore iryo tegeko bemeze yuko icyo kigo cyubakwa mu Rwanda
urumva twebwe ni nayo twasobanuye rero turabona ati ibyo gukora uruganda rwa gutangira icyo kigo cya nikeli mu Rwanda ni ukwizirika y'igisasu kandi twazirika y'igisasu cya nikeli ni igisasu cya nikeli ni ukuvuga ngo ugize kuturikanye cyangwa guturikana n'abantu bose bo bakavuga ngo bizafasha mu kuvura kanseri ngo abantu bagera mu Buhinde kwivuza kanseri tuzajya tubavura ari benshi hano mu Rwanda bakavuga ngo n'ubundi ibyuma byose bituma imodoka duca hose birimo nikeli ngo ubu tuzajya dukora ubushakashatsi tuzajya dukora iki tuzajya tugikorera ibintu byinshi cyane ngo bizateza imbere ubuhinzi ku buryo bumva bafite inyungu zabo bavuze ziraho ariko turimo turabona izo nyungu ntawe zihuriye n'igihumbi turabona inyungu ari nkeya kurusha igihumbi ari cyo kinini cyane kurusha inyungu
za vamo. Yari mugenzi wacu Dofe Mutagoma yavugana na Frank Habineza ayoboye umugambwe Green Party. Radio ya Amerika Washington DC ni umwanya w'ikiganiro Amerika na kivuga ku byaranze ya Amerika muri kahise no mu bihe tugezemo hateguriwe kandi mushikizwa na Thomas Kamirindi.
Mwaramutse neza. Ibyumweru bitatu birashize abaturage batagira ingano bari mu myigaragambyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahagurugiye kurwanya ivanguramoko n'ubwicanyi bwa polisi kubirabura bavuga ko byabaye umuco washinze imizi abahanga mu by'imibanire y'abantu n'ibinyamakuru bitandukanye basesengura iby'iyi myigaragambyo batunguwe no kuyibonamo abazungu benshi ku buryo batigeze babona mu yindi isa n'irimo iba muri iki gihe nibyo tuganiraho muri make ikaze mu kiganiro Amerikana Iyi myigaragambyo yatangiye nyuma y'urupfu rw'umwirabura George Floyd wazize umupolisi w'umuzungu ku itariki ya 25 y'ukwa gatanu 2020 mu mujyi wa Minneapolis muri leta ya Minnesota mu burengerazuba bwo hagati bwa leta zunze ubumwe za Amerika. Abahanga mu by'amateka, abanyamakuru, inzobere mu by'imibanire y'abantu n'amoko bose bemeza ko iyi myigaragambyo iruta iya mbere na mbere ikomeye mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu myaka y'1960 yaharaniraga uburinganire busesuye hagati y'amoko y'abazungu n'abirabura. Iyi myigaragambyo imaze kugera mu mijyi irenga 300 y'igihugu. Ikinyamakuru cyitwa Morning Consult cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyakoze ubushakashatsi gisanga abaturage 54% bo mu moko yose no mu mashyaka ya politiki atandukanye bayishyigikiye. Ubu bushakashatsi bwerekanye ko abaturage 58% basanga ivanguramoko rikorerwa abirabura n'ingaruka zaryo zo kwicirwa mu maboko ya polisi ari kimwe mu bibazo bya mbere bikomereye Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nkuko ikinyamakuru gikomeye The New York Times kibyandika, imyigaragambyo yo guharanira guca akarengane gakorerwa abirabura kera yakorwaga n'abirabura gusa. Kiti ubu noneho igitangaje ni ukubona abazungu aribo benshi muri iyi myigaragambyo imaze ibyumweru bitatu. N'abirabura ubwabo birabatungura. The New York Times itanga urugero rw'umugabo w'umwirabura witwa Walter Wiggins ufite imyaka 67 y'amavuko. Yabwiye umunyamakuru wa New York Times ati birandenze cyane pe, bitandukanye kure n'imyigaragambyo najyagamo n'ababyeyi banjye nkiri muto guhera mu 1963 yabaga arabirabura gusa. Douglas McAdam, umushakashatsi mu by'imibanire y'abantu muri kaminuza ya Stanford muri leta ya California, nawe arunga murya Wiggins ati nubwa mbere tubonye bene ibi bintu. Habayeho kenshi imyigaragambyo yo kwamagana ubwicanyi bwa polisi kubirabura, ariko buri gihe yakorwaga n'abirabura gusa. Ikinyamakuru The Columbus Dispatch kirandika ko mu 2014 nyuma y'urupfu rw'inzirakarengane Michael Brown, umusore w'umwirabura w'imyaka 18 warashwe n'umupolisi w'umuzungu mu mujyi wa Ferguson muri leta ya Missouri mu burengerazuba bwo hagati mu gihugu, abantu nka 200 hafi ya bose babirabura bakoze imyigaragambyo mu mujyi wa Columbus, umurwa mukuru wa leta ya Ohio mu majyaruguru y'uburasirazuba bw'igihugu. Nyuma y'iyicwa rya George Floyd, abagiye mu myigaragambyo muri uyu mujyi wa Columbus noneho bari 1000 kandi abenshi ari abazungu nk'uko The Columbus Dispatch ibyandika. Abarimu Dana Fisher, inzobere mu by'imibanire y'abantu muri kaminuza ya Maryland, na Michael Henne, umuhanga mu bumenyi bwa politiki muri kaminuza ya Michigan, bakoze ubushakashatsi mu mijyi ikomeye ya New York, Washington DC na Los Angeles, basanga mu myigaragambyo y'i New York abazungu ari 61% by'abari bayirimo muri wikendi yo ku matariki ya 6-7 y'uku kwezi kwa gatandatu, bari 65% i Washington DC na 53% i Los Angeles. Baravuga bati kandi si ukwigaragambya gusa, abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika b'abazungu benshi batangiye kwisuzuma, usanga noneho bagura cyane ibitabo bivuga ku bibazo by'ivanguramoko. Ibi bibazo banabiganiraho kandi cyane n'abirabura kurusha mu myaka yashize, nabo ubwabo hagati yabo mu miryango yabo. Umushakashatsi Andrew Engelhardt wo muri kaminuza Brown yo muri leta ya Rhode Island yemeza ko muri iyi myaka 10 ishize abazungu batangiye guhindura imyumvire, atubu noneho usanga bisanzuye kubirabura ndetse no ku bandi bantu bakomoka nko muri za Amerika y'epfo no muri Aziya kurusha mu myaka yashize. Abashakashatsi Dana Fisher na Michael Henne basanga abaturage bari mu myigaragambyo muri iki gihe ahanini ari abakiri bato kandi bize. Muri bo abarenga bitatu bya kane bafite munsi y'imyaka 34 y'amavuko. Abazungu 82% ku ijana nabirabura 67% ku ijana bari kumwe muri iyi myigaragambyo bafite impamyabumenyi za kaminuza. Aba bashakashatsi baranzura bavuga ko abakiri bato batandukanye n'ababyeyi babo mu myumvire n'ukuntu babona amoko. The New York Times ahangaha igatanga urugero rwa Isabel Muir, umukobwa w'imyaka 22 ukirangiza kaminuza, n'umuzungu kazi wari mu myigaragambyo i Washington DC. Aragira ati, tugomba kumva akababaro kabirabura, iki gihugu cyubatswe n'amaboko yabo. Umwirabura Reverend Jesse Jackson, umwe mu baharaniye uburinganire bw'amoko bakomeye bakoranye hafi cyane na Martin Luther King, yabwiye ikinyamakuru USA Today ati, iki ni ikimenyetso ko noneho abazungu nabo batangiye kubona koko ko ivanguramoko ari nk'indwara y'ubuheri bamwe bita shishikara. Mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika guhera mu gihe cy'ubucakara, abazungu bagize uruhare mu bikorwa byo kurwanya ivanguramoko, urugomo n'akarengane abazungu bakorera abirabura. Ariko abashakashatsi bamwe na bamwe basanga bidahindura koko umuryango nyamerika. N'ubu nyuma y'imyigaragambyo bemeza ko impinduka nyazo atari za none mu myumvire y'ibibazo by'amoko, akarengane no kuvangura kwigiza yabirabura. Hakim Jefferson ni mwarimu mu bumenyi bwa politiki muri kaminuza ya Stanford iri rero muri leta ya California. Aragira ati, aba bazungu bose tubona muri iyi myigaragambyo barataha bagasubira iwabo mu miryango yabo mu mashuri meza, bari kumwe n'abirabura mu gihe mu myigaragambyo ubu turi kubona, ariko ntibabana nabo mu buzima busanzwe bwabo bwa buri munsi. Kuri je nta mpinduka mbona hafi aha. Dr. Jennifer Chudi, umuhanga mu bumenyi bwa politiki muri kaminuza Wellesley College muri leta ya Massachusetts, atabazungu bakunze kugira impuhwe iyo babonye ishyano nka ririya ry'iriya video y'iyicwa rya George Floyd, ariko mu buzima bwabo bwa buri munsi wari wabona bitaye ku bukene bunuma mu bice abirabura batuyemo. Nibi uzasanga ntacyo bihinduye, ubuzima buzikomereza uko bisanzwe. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika nacyo uyu munsi nahagihumurije. Mbashimiye cyane rwose ko mwagiteze amatwi. Uwagira ikibazo cyangwa igitekerezo yadusangiza akagisangiza n'abandi bose b'inshuti za Amerika yakitugezaho. Adresse ni radio yacu @gmail.com. Maze rero mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Radio Ijwi ry'Amerika, ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya niho bigarukiye kuri mikoro mwari kumwe na Fidel Niyongabo. Mugire ibihe byiza, mubandanya kumviriza Radio Ijwi ry'Amerika.
Listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.